Perezida Evariste Ndayishimiye arababazwa n'abavuga nabi igihugu cy'u Burundi aramutswa imbere y'urwaruka rurenga igihumbi ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyahoze citirirwa umuganwa Rudoviko Rwagasore ubucitwa intwari hagati mu gisagara cya Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yadomye urutoke kubamenyeshamakuru ko aribo bafise uruhara rukomeye mu kuvuga ukutariko igihugu cyabo.
Sinari bwigere mbona abamenyeshamakuru nk'aba mbona ngaho no muzi indimi zivuga ko dukenye ni hari nyinshi kurusha mu bindi bice byose by'igihugu. Niho abanditsi bose bavuga ko Burundi buri mu kuzimu bakoraniye ngaha. Abankisha Uburundi ngo amakunga bwanye n'abanyamahanga ntibigere bakunda Umurundi, abenshi bari ngaha nyene. Muri gira mwumva umunyarwanda ahantu agiye avuga ngo twego turakenye, ntakubwira ko ari cyo gihugu cya mbere gitunze ku isi. Muri gira mwumva Abatanzania bari kwandika kuri internet turago Tanzania irakenye. Muri gira mwumva Abakongomani bari kwandika ku ma internet turagowe ubukene tuzovamo gute. N'Abarundi gusa.
Abo n'abandi bagiye kumviriza impanuro Perezida Ndayishimiye ahugwaruka wikorera utwabo canke rufise imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Ubwo gwaruka gwamaze kwijukira iterambere, umukuru w'igihugu ararutera intege akabakangurira gushinga amahinguriro menshi.
Mpakazi mpumutahe we ni wokwiha mugadakunda mwe bugwaruka mwatangwe kuhabona aho muriko murabuza ko tuza turaca amakara mukavuga muti dukoreshe amakara atava mu biti. Dufise ubwoko bw'ifi burenga amajana atanu muri Burundi. Muvuga tuja ugende buraya ngo ngiye gusuma sardine. Hajya muri sosumo bafise isukari irenze ko amamerase. Uzubona abaganda baze kuyapakira bagiye kuyakoramwo imbombo, whisky. Mugatwe tukanandwa utwacha tuja kugura imbombo mu Buganda.
Ndayishimiye yavuniye akagohe ubwo gwaruka bwo mu gisagara cha Bujumbura ibisata bushiramwe imitahe.
Aha muri Burundi ibice birenga 80% vyagataka ku Burundi no Butare gusa. Erego Butare bwa mbere ni ivu ryacu. Ivu ryacu riramera. None ko nasaza rya mabuye twirwa turatsitara ko urazinyerera dukomereta tugiye kwishura. Kume twatsitara ku Butare. Tugiye kuyapima dutadusanga yose ni icuma fee. Mukatukirirwa turaja kugura fera beto hanze amabati tuyagura mu bindi bihugu ngaha adufise ubutare bw'icuma. Turatunze inzahabu coltan. Ibukinanyana hariho umusozi twasanze wose ukozwe n'icuma gusa ibibuye byose bihari. Tugende butihinda dusanga n'icuma gifise tener oxide de fer 98.12%. Hanyuma ajya amabuye mubona y'amabubu nayo dukadusanga harimwo nikere, harimwo ariminiyomo, harimwo fere nyene n'ubundi. Aha mu kibitoke huzuye ibibuye birimwo isima.
Umukuru w'igihugu yabemereye ko abazogira imigambi itomoye y'iterambere bazoronswa imitahe. Icyo bikoze bamwe mu rugo rwaruka bashikiriza ko bafise intambamye yo kubura imitahe n'inyigisho zo gukora imigambi itomoye.
Ingorane cyane cyane rufise niyo gutegura imigambi y'ikugwiza itunga. Iyindi ngorane mbona ni uko mu kivi imigambi itazigwa neza urwaruka rushobora kwagirira ikibazo cy'uko ingorane bazoronka zishobora guhomba.
Nk'ibihumbi 40 bisabwa kugira ngo umujene ishyirahamwe ryandikwe muri API ayo yoshobora gufutwa.
Umukuru w'igihugu wewe abarungika mu ibanki y'urwaruka kugira ngo baronswe ingurane. Ubutwari iyo banki yo guteza imbere urwaruka ashimangira ko urwaruka rukwiye kwitondera imigambi yabo kugira ngo ironswe ingurane bitagoranye. Sixte Niyuhire nawe nyene n'umwe mu rugo rwaruka.
Imigambi batuzanira usanga usomye atari migambi ni societe yunguka. Nico gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe n'urwego API twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe urwaruka bonyine bibonera ingorane mu gihugu. Izo ngorane bazibonye batora inyishu, iyo nyishu bayihinduremo ishyirahamwe rizoza rikemura ibibazo abarundi bafise no kwita muri bifaransa la creativité innovation.
Umukuru w'igihugu yiyemeje gukwiragira igihugu cyose atunganiriza urwaruka ari nabwo rubwiza ibice birenga 50% by'abarundi bose inyigisho nk'izo zo gukunda igihugu no kubakaburira ubwenge kugira ngo bijukire iterambere. Pierre Clavenio, inkuru Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.